Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza aho muri hose, ikaze ku Ijwi ry'Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11 n'igice mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Hano I Washington DC ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Urakoze Etienne, mwaramutse mwese nshuti mwese muduteze amatwi. Amakuru tuyahere muri Nigeria. Igisirikare cya Nigeria kiravuga ko ingabo zayo zaburijemo abarwanyi ba Boko Haram bageragezaga gufata umujyi wo majyaruguru hashyira uburasirazuba wa Maiduguri. Abategetsi mu gisirikari ejo ku cyumweru bavuze ko icyo gitero I Maiduguri cyaburijwemo nyuma y'amasaha arenga 12 Boko Haram igeze muri uwo mujyi iturutse mu mihanda ine itandukanye. Abategetsi bavuga ko abenshi mu barwanyi bishwe mu gihe cy'ubushyamirane mu murwa mukuru wa leta ya Borno, abasivili benshi bahasize ubuzima. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Abdul Karim Haruna yabonye abasivili amagana bafite imbunda zo guhigisha, bafite impiri n'imihoro, bagenda berekeza aho urugamba rwari rwambikanye, bavuga ko bashaka kujya gufasha abasirikare guhagarika abarwanyi. Mu Misiri ejo ku cyumweru, Misiri yohereje umunyamakuru wa Al Jazeera mu gihugu cye Australia. Arekuwe yaramaze umwaka urenga afunze nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kuba ngo yarafashaga umutwe waciwe mu Misiri wa Muslim Brotherhood. Peter Grest yahagurutse I Cairo mu ndege yerekeza mu birwa bya Chypre ajya muri Australia nyuma y'uko abategetsi ba Misiri bavuze ko Perezida Abdel Fattah el-Sisi yemeye ko Grest asubizwa mu gihugu cye. Uwo munyamakuru yafunzwe iminsi 400, yakatiwe mu mwaka ushize igifungo cy'imyaka 7 ku byaha bijyana n'iterabwoba. Mu gihe Grest yarekuwe, umutegetsi ushinzwe umutekano mu Misiri yavuze ko umunyamakuru wa kabiri wa Al Jazeera watawe muri yombi mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2013, umunyakanada ukomoka mu Misiri Mohamed Fahmi ashobora kuzasubizwa muri Canada mu minsi mike. Nawe yari yahanishijwe igifungo cy'imyaka 7, cyakora nta kivugwa ku munyamisiri Mohamed Baher wari wahawe igifungo cy'imyaka 10. Umwami wa Yordania Abdullah wa kabiri avuga ko igihugu cye kirimo gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo kibohoze umupilote w'umunyayordania uri mu maboko ya leta islamike. Umwami Abdullah yavuze ko ejo ku cyumweru yavuze ko ingufu zose za Yordania zirimo gukoreshwa zigamije gutuma umuderevu w'indege ufatwa nk'intwari Muat Ali Kaseyasebe arekurwa. Ubutegetsi bw'Imane mumbabarire bwongeye gusubira mu byo bwijeje ko buzarekura inyeshyamba y'umunya Iraq wahawe igihano cy'urupfu muri Yordania witwa Sajid al-Rishawi nihaboneka ikimenyetso cy'uko uwo muderevu akiri muzima. Ibyo byose birageragezwa mu gihe hagaco k'abajihadiste kaciye umutwe umunyamakuru w'Umuyapani. Ise uwo muderevu Safi al-Kaseyasebe yaravuze ati, ubu ntituzi uko amerewe, mu by'ukuri mfite impungenge nk'undi mupapa wese udafite umuhungu we iruhande rwe. Yasabye guverinoma n'ubwami kimwe n'umukuru ushinzwe ubutasi na departema zose zikorana kubishishikarira kandi bagakabohoza vuba na bwangu Ali Kaseyasebe. Ejo ku cyumweru imirwano yarakomeje mu burasirazuba bwa Ukraine mu gihe ingabo za guverinoma n'abarwanya ubutegetsi bashyikiwe n'Uburusiya barwaniraga ahantu hafitiye igihugu akamaro mu bya transporo nyuma y'uko ibiganiro by'amahoro byari bigamije koroshya akaduruvayo muri Ukraine biburiyemo. abategetsi i Kiev bavuga ko abasirikari ba Ukraine 13 bishwe abandi 20 bagakomereka kwa gatandatu ubwo abitandukanije bagabye igitero ku midugudu iri hafi ya Debaltseve abasivili 10 baguye mu mirwano n'ibisasu mu karere kitandukanije ka Donetsk no mu mpande za Luhansk nta makuru avuga ku barwanya ubutegetsi baba barahasize ubuzima Ministri w'imari w'Ubugereki Yanis Varoufakis avuga ko guverinoma y'igihugu cye izatanga inyandiko bitarenze ukwezi kumwe inyandiko ivuguruye igaragaza amasezerano y'imyenda ku nguzanyo z'ingoboka mpuzamahanga Iyo ndahiro yatanzwe ejo ku cyumweru I Paris mu Faransa nyuma yuko Varoufakis abonanye na mugenzi we w'u Faransa Michel Sapin na ministri ushinzwe ubukungu Emmanuel Macron. Sapin yavuze ko ibikorwa by'Ubugereki byo gushyikirana bifite ishingiro yongeraho ko u Faransa bwiteguye kubishyigikira. Ibisabwa na guverinoma nshya y'Ubugereki byabyukije ubwoba kubibaza niba bidashobora guhungabanya ubukungu bw'Uburayi.
Turamushimiye mugenzi wacu utubwiye ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Tubibutse ko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika yumvikanira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internet kuri adresse ikurikira www.voanews.com/centralafrica cyangwa se mwatwandikira kuri adresse yacu ya email radio yacu @voanews.com ndetse no kuri radio yacu @gmail.com naho kuri Facebook mwakurikira ibiganiro byacu byose mukoresheje ijambo radio yacu VOA mwe mukomeje kutwumva ariko tugeze kuri wa mwanya wahariwe siporo n'imikino mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari turahera kuri siporo mu rwego mpuzamahanga
za sport n'imikino mwaramutse neza muri kumwe na Eugenia Mukankusi Uyu munsi turibanda kuri tennis no ku mupira w'amaguru. Duhere kuri tennis. Umukino wa nyuma wa tennis warayuhuje nomero ya mbere na nomero ya kabiri ku isi muri tennis. Serena Williams, umunyamerika kazi, yarayatsinze irushanwa rya tennis Australian Open mu rwego rw'abagore I Melbourne muri Australia. Yatsinze Maria Sharapova umurusikazi ku maseti 2-6, 6-7 na 7-6. Serena Williams atsindiye irushanwa rya tennis Australian Open inshuro 6. Muri kimwe cya kabiri Serena Williams yari yasezereye undi munyamerika kazi Madison Keys naho Maria Sharapova asezerera umurusikazi Ekaterina Makarova. Tukiri mu mikino ya tennis mu rwego rw'abagabo umukino wa nyuma wakinwe na Novak Djokovic wo muri Serbia na nomero ya gatandatu Andy Murray w'Umwongereza. Novak ejo ku cyumweru yatsinze shampiyona ye ya gatanu muri Australian Open I Melbourne. Djokovic yatsinze amaseti 2-7, 7-6. Murray atsinda aya kabiri 6-3, 6-0. Subwa mbere Djokovic na Murray bahurira mu mukino w'igikombe muri Australian Open mu mwaka wa 2011 n'2013 Djokovic yatsinze Andy Murray mu mukino wa nyuma w'iri rushanwa. Mu mikino y'igikombe cy'Afrika 2015 muri kimwe cya kane mu mikino y'umupira w'amaguru ibera muri Guinea Equatorial Ghana yarayitsinze Guinea 3-0 naho Cote d'Ivoire itsinda Algeria 3-1. Ejo bundi kwa gatandatu Republika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje benshi yerekanye umukino ukomeye itsinda Kongo Brazzaville ibitego 4-2 kandi yari yabanje gutsindwa 2-0. Ferebori Dore yinjije neza cyane igitego cya mbere cya Kongo. Thierry Befuma nawe yongeramwo ikindi biba 2-0 mu gihe Republika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze guhusha inshuro nyinshi. Ku munota 16 Dieu merci Mbakani yarinjije atanga icyizere. Jeremy Bokila yinjiza icya kabiri. Joel Kimwaki nawe hashyiramwo icya gatatu. Mbakani yahise yinjiza icy'insinzi ahawe umupira wihuta n'abakinnyi b'inyuma. Ejo bundi kwa gatandatu kandi Guinea Equatorial yari yatsinze Tunisia ibitego 2-1. Mu mikino ya kimwe cya kabiri kwa gatatu tariki enye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakina na Cote d'Ivoire, naho kwa kane tariki 5 y'uko kwezi kwa kabiri Ghana ikine na Guinea Equatorial. Nuko bikurikirira hafi umukino wa nyuma w'iri rushanwa rya Afrika riba buri myaka 2 uteganijwe ku cyumweru ku itariki ya 8 y'uko kwezi kwa kabiri. Nshuti twari kumwe aha niho dusoreje amakuru ya siporo n'imikino. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi naho mukanya. Turamushimiye mugenzi wacu. Noneho amakuru ya siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga bigari, turahera mu Burundi twumva mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuri no w'Imana niho ryasozera indwi igiri ya 19 ikaba yasozerewe n'urukino rwahuje umugwi wa Muzinga aho wakira Rusizi FC mu ntara cy'Ibitoke. Umugwi wa Rusizi FC ukari watabukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa mu gihe mu gice cya mbere umugwi wa Muzinga wahushije uburyo bwinshi buboneka gutahukana insinzi. Jimmy Ndayizeye amenyereza umugwi wa Muzinga akamenyesha yuko ngo babuze amahigwe nawe bundiho ngo ntibigeze bakina nabi.
Uje ndavye muvuga yuko abakinyi bari bagerageje twari twakinye neza nko mu gice ca mbere twari twarose uburyo bwo gutsinda ariko birananirana. Ndibaza yuko ndavye muri rusangi yuko muvuga yuko twakinye nabi twari twagerageje nuko yanse ko turamutsinze ingene nari naravye ama match yayo nko muri yari. Urabona yuko bahinduye hari abakinyi benshi bashaje kandi urabona yuko ari abakinyi bakina bafise inguvu umengo baramenyeranye, ariko ndibaza yuko atari vyo vyateye ingorane kugira dutsinde uno munsi. Twari twagerageje turakina neza birananirana, ahubwo ingene je nabona twari gushobora gutsinda match nko muri premier mita niwe twari twaronse ama occasion menshi ariko ntitwashobora gutsinda.
Tigana amenyereza umugwi wa Rusizi FC wewe akamenyesha yuko ngo bariko barakomeza umugwi kandi ngo aravye ingene bakinye ngo bakurikije umukenyuro yari yabwiye abakinyi.
Insinzi nibyo nari nabiteguriye kubera ntazi umu adversaire yari akomeye afise abakinyi bakomeye kundusha je nacyo ndabiteguriye surtout tactiquement et moralement nabateguye neza kandi atakibazo nicyo gituma nashoboye kubasinda kuri uwo munsi.
Umugwi wa Rusizi kenshi tubona ugumuhindagurika kujya biva kuki
urazi dufise abanyeshuri benshi usanga rimwe na rimwe bagiye ku ishuri rimwe na rimwe ugasanga bari mu bindi by'iwabo. Urazi umupira w'u Burundi uragoye, usanga rimwe na rimwe habaye ingorane na ziriya zituma abakinnyi bataboneka kenshi, ariko mwabonye uno munsi barahari.
Hari abavuga yuko mwamukinisha n'abakinnyi basanga bakina mu higanwa ryo muri Congo, ababivuga bo babihenda
genda ziga ariyo byose bayihenza boca bakaraba mu marisanse n'abakinnyi bo ngaha n'abana bo ngaha naho boja kwiga par exemple muri Congo nikuja kwiga akagaruka kukinira muhiri wabo urazi ajya muri imbo n'abantu bafatanye gutyo gutyo.
Muzindi nkino zabaye kuri iyo ndwi ya 19 umugwi wa Vitaro watsinze Olympic Star ibitsindo 2-1, Interstar inganya na Message Ngozi ikitsindo kimwe ku kindi, Volontaire ikaba yatsindiye umuhira n'umugwi wa Flambeau d'Orest ibitsindo 2-1, Royal FC nayo ku kibuga cyayo nayo nyene yaratsinzwe na Lydia Ridike Burundi Academic ibitsindo 2-0, Atletico inganya na Message Bujumbura ubusa ku bundi, nayo Prince Louis itsinda Nyanza United ibitsindo 2-0. Muri iryo higanwa Vitaro iracari ya mbere ikaba ikurikirwa n'umugwi wa Lydia Ridike Burundi Academic isumvya amanota 4, nayo mu kibanza ca nyuma ari umugwi wa Academy Chite. Muri handball naho nyene kuri no w'Imana harabaye inkino zo kundwa igira gatatu mu nkino zo gusubiriza mu higanwa ry'i Bujumbura. Urukino rwo kuri no w'Imana rero ntigoroshe hagati y'umugwi wa Muzinga w'igisirikare watanu mu mitwe n'umugwi w'ishuri SOS. Ugo rukino kuva rugitangura kwarimwo ishaka rikomeye bigenda birinyuka buke buke uko iminota ihera hasigaye amasegonda 29 ngo rukino ruhere harabaye amatati menshi cyane aturutse na cyane cyane kubahagarikizi kuko amakosa bahana bene gukina eka nabarurezi batayemera muri ugo rukino rero vyarabonetse ko hari byinshi byo gukosora mbere umenyereza w'umugwi wa SOS Ndayishimiye Dewe wewe akamenyesha ugo rukino kwari kubagwiza cyane ngo ruticwa nabahagarikizi
rukino ruhambaye rurimo ingufu rurimo ubuhinga bwinshi mugabo urabona yuko ruheza anke do passo atamuke tarangiye neza harimo amakosa menshi y'abarubitre n'ayabakinyi bo barebekanye ubuhinga bafise kandi imigwi ntizotera imbere gihe abarubitre badateye imbere nabonye
Felix Nzisabira rongo ishira hamwe ya handball mu gisagara cha Bujumbura akaba amenyesha yuko ngo bagiye kuraba icyo amategeko avuga kugira abo bose baburabuza abahagarikizi bahanwe hisunzwe amategeko
bimaze iminsi byibonekeza ko inyuma y'ikibuga hari abantu bigenza nabi bagomba gufata ingingo mu kibanza cy'abarubitre arubitre avugije bakavyanka bakaje indani kugira ngo bagumuke rero tuzokorana nabijejwe kugira ngo turondere inyishu nziza ibereye ku buryo atangorane zoba naho hogira umwe canke babiri bagumuka nyuma y'ikibuga
Mwandi mashire hamwe iyo bishitse hariho nibihano bifatwa muri handball mategeko biratekanijwe
hariho reglement d'intérieur twashizeho kugira ngo duhashe uwo wese azuzegira ibyo ashaka abana ariko bakire rero tuzobaza amategeko kugira ngo dushire mu ngiro ibyo tuyemeje anasanje general
twamenyesha yuko muri ugo rukino iyo migwi yarangije inganya ibitsindo 22 ku bindi bikaba vyaraboneka yuko atamugwi numwe washaka gutakaza ugo rukino I Bujumbura Desire Tunyimana ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Desire Hatungimana ho I Bujumbura mu Burundi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye ikiganiro cya siporo n'imikino Jean-Claude umwanya nuwawe
mu mukino wo gusiganwa ku magare abakinnyi bahagarariye Rwanda bazerekeza muri Afrika y'Epfo muri iki cyumweru bagiye kwitabira championnat Afrika iri rushanwa riteganyijwe guhera ku itariki ya 9 kugeza ku 14 muri uku kwezi kwa kabiri Umutoza wa timu Rwanda Jonathan Boyer yamaze gukira hagaragara abakinnyi azifashisha ikipe y'igihugu igizwe n'abakinnyi barindwi aribo Valence Ndayisenga Janvier Hadi Joseph Biziaremye Bonaventure Uwizeyimana Patrick Byukusenge Jean Bosco Nsengimana na Emile Bintunimana kuri aba bakinnyi barindwi hiyongeraho abandi bakinnyi babiri aribo Samuel Mugisha uzaseruka mu bakiri bato na Jean Darc Girubuntu uzarushanwa mu kiciro cy'abakobwa Abakinnyi ba timu Rwanda bazajya muri Afrika y'Epfo bafite akanyamuneza nyuma yuko u Rwanda rugiye ku mwanya wa kabiri muri Afrika ku rutonde rw'impuzamashyirahamwe mukino w'amagare usibye iyi shampiyona ya Afrika izabera muri Afrika y'Epfo abakinnyi b'u Rwanda biteguye kuzaseruka no mu yandi masiganwa akomeye ateganyijwe muri Afrika uyu mwaka arimo la Tropicale Amissa Bongo mu gihugu cya Gabon Tour du Cameroun Tour d'Algérie n'ayandi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'iseruka ku magare mu Rwanda Emabure Bayingana avuga ko usibye kwitabira amarushanwa mpuzamahanga bazakomeza no gushyira imbaraga mu kuzamura abakinnyi bakiri bato bafite impano gufasha amaklebe kwiyubaka no gutegura amarushanwa ku rwego rw'igihugu
gahunda muri uyu mwaka nk'uko bisanzwe turakomeza amarushanwa ariko cyane cyane nubwo twatsinze Tour du Rwanda hari ibyo tugomba gukora cyane cyane bishingiye mu kubaka amakipe dufite amaklub ariko ayo maklub aracyafite intege nkeya cyane ku buryo tutashyizeho imbaraga y'umwaka ngo tuyubake tuyahe imbaraga none wabe competitivity ifatika hagati y'amaklabu yo mu Rwanda ndavuga competitivity mu marushanwa no mu gushaka abakinnyi bafite impano none ntaho twaba tujya so twatangiye rero contact na za district amakipe amwe namwe aturuka ku buryo benshi batwemereye kuzayafasha abandi batwemerera kuzashyiraho amaklabu batari basanzwe bafite so icyo nicyo gikorwa cya mbere dushaka gushyiraho imbaraga ariko nanone tukacyana n'imbaraga mu gukora amakompetisiyo hano mu Rwanda.
Tugiye mu mpira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere izakomeza ejo bundi kwa gatatu hakinwa umunsi wa 15. Ikipe ya Rayon Sport izahura n'Isonga I Muhanga, Kiyovu Sport yakire Police FC kumumena. Espoir FC izakina n'Amagaju I Rusizi, ikipe ya APR FC ikina na AS Kigali ku Kicukiro. Gicumbi FC izahura na Mukura bakinira Gicumbi, Sunrise ihure na Marine I Rwamagana. hanyuma Etincelles FC yakire Musanze kuri Tamutamu Irwavu. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 14 wa shampiyona, ikipe za kwisonga ni APR FC ifite amanota 32. Ku mwanya wa kabiri hari AS Kigali ifite amanota 28, Police FC ikaza ari ya gatatu n'amanota 28. Ikipe ya Lyon Sport iza ku mwanya wa kane n'amanota 22. Amagaju FC iza ku mwanya wa gatanu n'amanota 20. Gicumbi FC ni ya gatandatu nayo ifite 20. Ku mwanya wa karindwi hari Marine FC ifite amanota 18. Ikipe ya Espoir FC ni ya munani ifite amanota 18. Ku mwanya wa cyenda tukahasanga Sunrise ifite amanota 17. Ikipe ya cumi ni Kiyovu Sport ifite amanota 17 nayo. Ku mwanya wa 11 turahasanga Musanze n'amanota 18. Ikipe ya 12 ni Mukura Victory Sport nayo ifite 18. Ikipe ya 13 ni Etincelles FC ifite amanota 11. Ku mwanya wa 14 ano wa nyuma turahasanga Isonga FC ifite amanota 4 gusa kugeza ubu ngubu. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Nshuti zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mu kanya gato guhera isa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, ndetse no kuri radio Inshuti ya bose ku murongo wa FM 88.3 I Kigali mu Rwanda. Amerika I Washington DC abakomeje kutwumva ubu noneho Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inama Nshingamateka ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yaratoye itegeko ryerekeye amatora mu gihugu inyuma yuko ihevye ingingo imwe muri iryo tegeko abantu benshi bari bafise ubwoba ko ishobora gutebesha amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza, mu byari byatumye haba imyirekano yihaye inkumbi yabaye mu kiringo c'imisi itari mike. Umwuka mubi wa politike waragabanutse, iyindi myirekano yari yategekanijwe irahebwa inyuma yuko sena ikuyeho ingingo mu itegeko ryari ryemejwe imbere yaho n'ishami ryo hasi ry'inama nshingamateka yari gutevya amatora gushika habaye rusansuma mu gihugu cose. Abayoboye batavuga rumwe na leta na bamwe mu baharanira uburenganzira bw'abanyepolitiki bavuze ko iyo ngingo yari igenewe gutebesha amatora mu byari kurekurira perezida wa Kongo Joseph Kabila kuguma ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Kubwa mashirahamwe aharanira gateka ka muntu muri Kongo nayo mu mahanga, abantu batari bake barishwe mu guhangana kwabereye mu mabarabara mu myerekano yamaze ikiringo kitari gito aho inteko zijejwe umutekano z'igihugu cya Kongo zivugwa ko zakoresheje insoro z'ukuri kubari mu myerekano. Hari amakuru avuga ko abantu amajana n'amajana bahagaritswe muri iyo myerekano bakiri mu mvuto. Inama nshingamateka yemeje ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere itegeko ryerekeye amatora mu gihugu ryasubiwemo, imigambi yerekeye amatora ikazobandanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakira neza iyemezwa ry'itegeko ryerekeye amatora ryo muri iki gihe rizotuma Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo igirisha amatora ku gihe hisunzwe ibwirizwa shingiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahayagiza utwigoro tw'inama nshingamateka na sena twugushika ku mwumvikano no kubona ko amatora y'umukuru w'igihugu abaye mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2016. Amerika isaba Perezida Kabila gutera adatevye igikumu kuri iryo tegeko ryemejwe n'inama nshingamateka akiyemeza kuvyerekeye uguhererekanya ubutegetsi kwa mbere kubaye mu mahoro kuzoba mu mwaka w'2016. Amerika yasavye kandi ugwego rwigenga rujejwe amatora gusohora rudatevye ikirangamisi cy'amatora cisunga itegeko ryatowe n'inama nshingamateka n'ibwirizwa shingiro. Ingingo zafashwe n'inama nshingamateka ya Kongo no gutera igikumu kwa Perezida Kabila ku itegeko ryemejwe n'inama nshingamateka kwitezwe ni intambwe zikomeye mu nzira y'amatora mu gihugu mu mwaka w'2016 n'ubuzoba bubaye ubwa mbere ubutegetsi buhererekanijwe biciye mu mahoro mu myaka hafi 55 Kongo imaze yikukiye. Amerika isaba abegwa n'ibibazo bya Kongo bose harimo leta abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki gukoresha ko karyo kugira abagira ibiganiro biciye mu mahoro bibera ku mugaragaro kandi bihuza bose ku kugena umugambi w'amatora wotera ugira intambwe. Amerika iriteguriye gufata mu mugongo igihugu cha Kongo muri uwo mugambi.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Inshuti z'ijwi rya Amerika, mu kanya gato turasoza ibiganiro byacu, ariko mureke mugenzi wacu abanze muri make atwibutse amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya.
Urakoze Etienne Karekezi. Twabwiye ko igisirikare cya Nigeria kivuga ko ingabo zacyo zaburijemo abarwanyi ba Boko Haram bageragezaga gufata umujyi w'amajyaruguru ashyira uburasirazuba wa Maiduguri. Abategetsi mu gisirikare ejo ku cyumweru bavuze ko icyo gitero i Maiduguri cyaburijwemo nyuma y'amasaha arenga 12 Boko Haram igeze muri uwo mujyi iturutse mu mihanda ine itandukanye. Abategetsi bakaba bavuga ko abenshi mu barwanyi bishwe mu gihe cy'ubushyamirane mu murwa mukuru wa leta ya Borno, abasivili benshi bahasize ubuzima. Misiri ejo ku cyumweru yohereje umunyamakuru wa Al Jazeera mu gihugu cye Australia. Arekuwe yaramaze umwaka urenga hafunze nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kuba ngo yarafashaga umutwe waciwe mu Misiri wa Muslim Brotherhood. Pierre Agreste yahagurutse i Cairo mu ndege yariyerekeje mu birwa bya Chypre hajya muri Australia nyuma yuko abategetsi ba Misiri bavuze ko Perezida Abdel Fattah el-Sisi yemeje ko Greste hashobora gusubizwa mu gihugu cye. Umwami wa Yordania Abdullah wa kabiri avuga ko igihugu cye kirimo gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo kibohoze umupilote w'umunyayordania uri mu maboko ya Eta Islamique. Umwami Abdullah wa kabiri yavuze ejo ku cyumweru ku ingufu zose za Yordania zirimo gukoreshwa zigamije gutuma umuderevu w'indege ufatwa nk'intwari Muwathe Ali Kaseyasiep arekurwa. Abategetsi bw'Iman bwongeye gusubira mu byo bwijeje ko buzarekura inyeshyamba y'umunya Iraq wahawe igihano cy'urupfu muri Yordania Sajid al-Rishawi ni haboneka ikimenyetso cy'uko uwo muderevu akiri muzima. Ejo ku cyumweru imirwano yarakomeje mu burasirazuba bwa Ukraine mu gihe ingabo za guverinoma n'abarwanya ubutegetsi bashyigikiwe n'u Burusiya barwaniraga ahantu hafitiye akamaro igihugu mu bya transport.
Turamushimiye mugenzi wacu utwibukije amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri uyu mwanya. Abakomeje kutwumva namwe kandi inshuti zacu mutwumva buri munsi, iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ntimuve kandi ku maradio yanyu. Mu kanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30 yose. Nongeye kandi kubifuriza umunsi mwiza. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.